Kuvani radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi bacu nikaze mu makuru twafitiye muri kano kanya turahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, waramutse gute?
Naramutse neza Diane. Hano muri Amerika inchanzo za COVID-19 ziherutse kwemezwa gukoreshwa n'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA zakoranirijwe mu gisagara cya Kalamazoo muri leta ya Michigan ejo ku munsi w'Imana, aho ni naho zivanwa zitwagwa n'indege mu bibanza byategekanijwe mu mareta agize Amerika kugira zegerezwe abanyagihugu. Umukomiseri mu kigo FDA Stephen Hahn yavuze ko atagihindutse ibikorwa byo gutangura gucandaga bitekanijwe bidatevye kuri uyu wa mbere. Abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abageze mu zabukuru basanzwe baba mu mazu y'abasaza bazoba ba mbere bazohabwa igice cya mbere cy'incanco hafi miliyoni 2,900,000. Abategetsi bakuru bakuru ba leta ya Amerika nabo barimo bakora muri White House nabo bazoba mu muce wa mbere uzocandagwa mu ntango z'indwi. Abakozi begereye Perezida Donald Trump hamwe n'abegereye icegera ciwe Mike Pence bazoba ba mbere muri Amerika bazoruhabwa. Ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko intumbero ari ugukinga kugira COVID-19 nyizongere gukwirakwira mu biro bya Perezida, inyuma yaho byagaragaye ko amanama atari make yabaye yatumye habamwo abandura. Ibi ni mu gihe Amerika yababa abantu 300,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera hamwe n'abarenga 16,000,000 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Tukiri muri Amerika nyine, Perezida Donald Trump arabandanya kugumana ibyizigiro byo kongera gutorerwa iyindi manda yo kurongora Amerika inyuma y'amatora yabaye mu kwezi guheze. Mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yo muri Amerika ejo ku Imana, Perezida Trump yavuze ko urugamba rutararangira naho amasentare yituye atamushiriye aho ashaka. Abishikirije mu gihe kuri wa mbere intumwa z'abanyagihugu canke college electorale bakorana kugira batore umudemokrate Joe Biden nka perezida wa 46 wa Amerika. Ibiharuro bya nyuma ku ruhande rwa college electorale yitezwe gushyira imbere Biden ku majwi 36 kuri 232 ya Perezida Trump. College electorale niyo yemeza perezida yatsinze muri Amerika. Muri Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok ejo ku munsi w'Imana yaragize urugendo rw'umwanya muto i Addis Abeba kumurwa mukuru wa Ethiopia kuganira ku kibazo cy'intara ya Tigre. Iyo ntara yabayemo intambara yatumye ibihumbi by'abanyagihugu bahungira mu gihugu arongoye cya Sudani. Hamdok yavuze ko yizeye ko ibiganiro ari byo bitorera inyishu ibibazo bya politike, iby'ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'umutekano, kandi bikazofasha kugarukana amahoro, ituze hamwe n'iterambere ry'ibihugu byabo hamwe n'akarere. Urugendo rwe rwari rutekanijwe kumara iminsi 2 ariko yasubiye muri Sudani inyuma y'amasaha make. Icyatumye acira hagati urwo rugendo nticyamenyekanye. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed we avuga ko uruhagarara muri Tigre rwahagaritswe kandi ko bidakenewe ko Sudani iba umuhuza wo guhagarika intambara. Muri Nigeria, abanyeshuri baharurwa mu majana baraburiwe irengero inyuma y'igitero abitwaje ibirwanisho bagabye ku ishuri ryisumbuye riri muri leta ya Katsina mu buraruko bw'icyo gihugu. Icyo gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu mu ijoro, abakikoze bari ku mapikipiki batanye mu mitwe n'igipolisi mu kiringo cy'isaha irenga nk'uko umuvugizi w'igipolisi muri Nigeria abivuga. Ibisata byawo nibiriko birasaba ko impunzi n'abimukira b'abanyevenezuela bahunga ubukene no guhamwa bakingirwa bikomeye. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi Hasel kivuga ko abanyavenezuela babangamiwe ari abariko barahunga ibihe bitoroshe mu gihugu cyabo. Ibyasohojwe na Hasel byerekana ko abantu 55,000 bahunga Venezuela buri munsi.
Arize Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabahikaze ndanabashimira ko mubandanya kumva ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye muri kano gatondo. Ubu naho u Rwanda ruhangayikishijwe n'abanyagihugu bari kubafata minenegwe ikiza ca corona, naho ruvuga ko mu minsi iri imbere urucanco rw'ico kiza rushobora kurugeramo.
Nakongeraho ikindi rero kinababaje cyane kurushaho nuko muri iki cyumweru twagiye tugira impfu, tumaze kugira abantu bishwe na COVID-19 56, nibwo bwa mbere twagira abantu benshi bapfa bakurikiranye mu minsi yegeranye barimo ibyago byinshi bitandukanye by'imyaka.
Uyu ni muganga Ngamije Daniel, umushikiranganji ajeje amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda, asigura ko ibitigiri by'abahitanwa n'abandura virusi ya corona bibandanya kuduga mu gihugu cy'u Burundi. Naho rumwe mu rwaruka rwarokotse ubwicanyi bwabereye Bujumbura ku megenekerezo ya 11 na 12 y'ukwezi kwa 12 nyene mu 2015 rusaba ubutungane gukora abakoze iryo bara bakabihanirwa. Navyo turabigarukako, tunabafitiye n'amakuru avugwa mu gisata cha sport mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera no munsi mu Rwanda. Ico gihugu gisaba abanyagihugu kutadohoka mu ngamba zo guhangana na virusi ya corona, ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo urukingo rw'indwara rugezwe muri ico gihugu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu biharuro bishasha bwemeza ko abandura uwo mugera bakomeje kwiyongera. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Mu kiganiro cyahuje abayobozi banyuranye muri za minisiteri ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kuri iki cyumweru, izi nzego zagaragaje ko muri ibi bihe mu Rwanda habaye kudohoka gukomeye mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 bituma bayandura barushaho kwiyongera ndetse n'abihitana bariyongera. Mu matangazo asohorwa na Minisiteri y'Ubuzima buri mugoroba agaragaza ko imibare y'abanduye muri ibi byumweru bibiri bishize ikomeje kuzamuka, aho buri mugoroba haboneka abantu 50 ubundi 40 kugeza no kwijana bandura iyi ndwara. Mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu abayobozi batandukanye bashimangiye ko hakomeje kubaho kwirara kudasanzwe mu kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima agasaba abantu kutirara muri ibi bihe igihugu gishobora kuzakira urukingo mu gihe cya vuba.
Rwanda nyine muri ibyumweru bishize buri kwiyongera abantu kubera ibyemezo byagiye bifatwa kandi byari ngombwa, bavanyemo ubutumwa tutigeze tubaha, bumva nabi ibintu, bumva yuko COVID wenda igiye kuneshwa cyangwa se itagikaze, badohoka ku mabwiriza bajya mu busabane guhana intera biri bagirana. Mu bacuruzi nuko bari kuva hano bakajya hanze bakagenda tubasuzumye, iyo wari hawuzi ukuntu witwara mu kugaruka bakagaruka nubwo bisuzumisha. Hari amakuru dufite ko hari abantu basigaye bashakisha ibyangombwa by'ibihimbano, hari n'abagiye bafatwa na polisi yuko batanduye kandi banduye. Dusigaje igihe gito y'urukingo rukaboneka, icyo gihe dukwiye kudohoka. Mu mezi atatu ari imbere urukingo rushobora kuba rugeze mu gihugu. Ubu twongeye tugafata ingamba zikaze zo kongera kubahiriza amabwiriza yatuma tugera aya mahoro.
Inzego zinyuranye zari zitabira iki kiganiro zagaragaje ko muri ibi byumweru bibiri bishize mu Rwanda hagaragaye abantu benshi badohotse mu kwirinda COVID-19. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yumvikanishije ko hagiye gukazwa ingamba kugira ngo abadohotse babihanirwe.
Mu gihe kingana n'amezi 9 tumaze tugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza agiye atangwa atandukanye yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, nta gihe twigeze tubona abantu badohotse batubahiriza amabwiriza nk'iki gihe. Ibi rero biragaragaza ko mu by'ukuri hari abantu bisabira ibintu bikurikira bibiri. Icya mbere, barasaba yuko hakwiye gukazwa ingamba zaba ari zijyanye n'amasaha y'ingendo, zaba ari zijyanye n'abantu bitabira ibikorwa bitandukanye. Cya kabiri ni ugukaza ibihano, hari ndetse n'abanyira mu nzira zitemewe ndetse n'izo bita izi bishokoro. Ibyo bishokoro ntabwo zikirimo, ushobora gusangayo COVID. Mu gihe dusatira iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, hari abantu benshi batekereza ko kwizihiza Noheli cyangwa se n'Ubunani bakabikora mu busabane. Turamenyesha ko coronavirus itagira Noheli cyangwa n'Ubunani.
Minisitiri w'Ubuzima atangaje ko usibye kudohoka kwagaragaye muri ibi byumweru bibiri bishize, ari nabwo hagaragaye umubare munini w'abahitanwa n'iki cyorezo.
Kwiyongera kw'imibare kurahari, nakongeraho ikindi rero kinababaje cyane kurushaho, nuko muri iki cyumweru twagiye tugira impfu tumaze kugira abantu bishwe na COVID-19 56 kuva icyorezo cyatangira nubwo bwa mbere twagira abantu benshi bapfa bakurikiranye mu minsi yegeranye barimo ibyiciro bitandukanye by'imyaka harimo n'abatoya ikindi nuko no mu barwayi tumaze iminsi tubona hari abo usanga nta kindi kibazo cy'indwara karande bari bafite yego hari abatarapfuye ni byiza ariko uganire nabo bakubwira uko ni indwara yabashegeje ikibazo cya COVID kirahari ntabwo ari indwara y'abasaza ntabwo ari indwara y'abantu bafite indwara karande ntabwo yica abantu bafite ibibazo gusa mu bapfuye mu minsi yashize harimo n'abishwe gusa na COVID no kuvuga ngo wasuzuma wafata dosiye ukareba ugasanga nta kindi kibazo yari afite uretse COVID.
Abayobozi banyuranye bitabiriye iki kiganiro basabye abantu gukaza ingamba zo gukomeza guhangana n'iki cyorezo mu rwego rwo kwirinda gahunda yatuma igihugu gisubira muri gahunda yaguma mu rugo. Minisitiri w'ubucuruzi mu Rwanda Hakuziraremye Suraya yasabye abikorera kubishyiramo imbaraga.
Niba mu mezi atatu atandatu urukingo ruje ntiruze rusanga abantu barwaye ntawe ukingira umuntu urwaye. Twaraye tunakoranye n'urwego rw'abikorera PSF ngo rwongere rwibutse abanyamuryango ngo barwo na ba rwiyemezamirimo yuko ubu ngubu atariho tugomba kwirara kandi yuko nubwo tuzi ko ubukungu budufatiye runini kandi bwari butangiye kuzamuka ingamba zo kugira ngo abantu batarwara turinde ubuzima bw'abantu ziri bukazwe kandi ingaruka zibagiraho ni nk'izo twabonye mu gihe cyaguma mu rugo. Ikindi ni uko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu twashyizemo ingufu dushyiraho kino kigega nzahurabukungu cya miliyari 200 nta zindi miliyari 200 tuzabona ubu hagize izindi ngamba cyangwa se ubwandu bukomeje kwiyongera nk'ubu ibikorwa by'ubucuruzi bigafunga aho rero niho ntabwo gutera abantu ubwoba ariko ni naho bishobora kugera abantu bakomeje kwirara.
Aba bayobozi kandi bakuriye inzira ku murima bamwe mu baturage bibwiraga ko leta izaduhora muri ibi bihe byegereje umunsi mukuru wa Noheli no gusoza umwaka ahubwo bavuga ko ingamba zikomeye aribwo zigiye kongerwa. Mibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kugeza ubu abantu bangana n'5,628 bamaze kwandura virusi ya corona mu gihe 5,892 aribo bayikize no 5,588 bakaba bakirwaye abangana 5,556 nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Rumwe mu rwaruka rwarukotse ubwicanyi bwabereye Bujumbura mu Burundi ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 nyene mu 2015 rusaba ubutungane gukora abakoze iryo bara bakabihanirwa. Ubwo bwicanyi muribuka ko bwahitanye ahanini urwaruka rwishwe rusanzwe mu makartier atandukanye yari yabereyemo imyerekano yo kwiyamiriza umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza hari mu 2015. Abarundi bahungiye mu Rwanda ku munsi wa gatanu baributse abaguye muri ubwo bwicanyi. Ibindi tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yabidukurikiraniye.
Inkuka y'imisa niyo yatangura igikorwa cy'iminsi ibiri cyo kwibuka Abarundi baguriyemo urwaruka bicwa mu gisagara cya Bujumbura ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kw'12 umwaka w'2015. Ku mugoroba ku munsi wa gatanu abo Barundi bahungiye mu Rwanda cyane cyane i Kigali basabye Imana ko atamaraso yosubira guseseka mu gihugu cyabo. Jereve nibigira n'uwo mashirami yigenga ari mu bateguye icyo gikorwa.
Sasabye Imana kugira ngo yakire iyo mitima y'abantu bagandaguwe hama dusabe n'u Burundi no mundi se gukira se kuronka amahoro hama dusabe kandi yuko ibyabaye mu Burundi sasubira kuba kugira ngo Imana ari yo mushobora byose ishobora gusabira bagandaguwe bonyamaswa abo uyu munsi batuntujwe no kubona batabuza babo ariko umunsi ntamwaje abahambwe bicanye ndengabutungane
iyo minsi bidini ntibagirwa kubarokotse ubwo bwicanyi nkuko bazibuka. Amakambi ane ya gisirikare yarahejeje gutegwa nabo umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe yise abagizi ba nabi. Aba basore biganiye Ijwi rya Amerika kwica batangaje aruko abenshi bishwe ari cyane cyane urwaruka rwo mu makartier nka Nyakabiga, Cibitoke, Musaga n'ahandi ahasanzwe atamakambi ya gisirikare ahari. Ku bwabo ayo makartier yazize ko ariho habereye imyiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza ukwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Kubera umutekano wabo twabise Miburo na Francois turahindura n'amajwi yabo
aho yinjira bagasanga abantu baricaye aho bagacyakura bagakubita handi baka basa amafaranga bakabasahura arankwita cyo kurasa ingoho ayikwita mu mutwe basa bakwigira hasi bambwira imwambwira z'abatutsi ngenge babeshe ko inkono yarozwa ngenge babeshe ko igihugu muzagifata reka tubereke
bifuza ko ubutungane bwokora maze abakekwa bose bagakubitwa intaye mu gahanga
kwifuza ko ubutungane bwokora cyose nta utakifuza utakifuza kuko ibyabaye yavuga ko bwari ubwicanyi atanubutinya kugeranya n'iyiho ya bwoko byakorerwa cyane cyane abakiri bato ubwo bw'abatutsi
Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe yatangarije ku radio y'igihugu ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bisha abantu barenga 80 abandi hamwe n'ibigwanisho vyabo bitari bike birafatwa igisirikare camenyesheje ko civunye umwansi yari yateye amakambi yamara kubwo baharaniye agateka kazi na muntu nkuru nani rw'abashinzwe amanza Kavib igitigire cabishwe ni kinene kuruta ngaho Maître Dieudonné bashirayishize atwara ugoro nani Kavib aratubwira ibiri mu matohoza bakoze
mugwi w'abantu mu nzego zijejwe umutekano baciye birara mu murayo makaritie bagiriza ko arimo abanyagihugu biyamirije ikiringo ca gatatu batema batongora haraba fasoni bafashwe ku nguvu kuri ico kimbere y'abana babo ari na benshi banyurujwe batwara gufunga igwano atazwi igitigiri kiragoye kuko mwo kwibuka ko mu gatondo ka kare imodoka za meri ya Bujumbura tangura gupakiriza ibyo biziga bija gutabwa mu binogo rusange byari byimbwe hirya no hino igitigiri kivugwa n'abantu bari hagati y'amajana 3 n'amajana 5
avuga ko mu madosiye arenga 2000 y'ivyaha byakozwe kuva mu mwaka w'2015 amaze gushikanwa muri sentare muzamakungu mpana vya CPJ harimo na yerekeye ubwo bwicanye yatwawe n'abashingwa manza batandukanye harimo nabo muri Kavibe
barashoboye kubonana n'abantu batari bake bajejwe iby'agateka kazi na muntu barabiganira yo babonye bamwe bamwe bakafise n'ivyemezo hari ibyo twashoboye kuronka twarabishikirije sentare mpana vyaha muzamakungu twibaza yuko bazobandanya bakabikora ko itohoza ryimbitse abakoze ibyo byaha bagakubitwa intaye mu gahanga
ku munsi wa gatandatu ari wagira kabiri abo barundi bahungiye mu Rwanda cyane cyane Kigali bibuka ababo mu gisagara cya Bujumbura naho hariko harabera imyiyerekano yatumwe ko n'amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu Irwanda yogushima ko inama y'umutekano y'ishyamba mpuzamakungu ONI yakuye Burundi ku rutonde rw'ibihugu biri mu ruhagarara abari muri iyo myerekano i Bujumbura bagirije mu ndirimbo zabo abo bishwe hamwe n'abarokotse mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 ko barabashaka gutembagaza ubutegetsi Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
ayavugwa mu gisata cha sport ubunaho mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ejo kwa Mungu niho hasozerwa indwi igira ya 14 imigwi ya Musongati na Message Ngozi iheruka gusezererwa mu nkino za Afrika ikaba yararonse intsinzi muri nondwi mugezi wacu Desire Hatungimana atubwira ibindi
Indwi igira ya 14 yihiganwa ryo mpira w'amaguru mu Burundi yasozewe n'urukino rwahuje kuri stade Rukundi Buye umugwi wa Message Ngozi warumatse wakira Interstar Message Ngozi heruka gusezererwa mu nkino za Afrika z'imigwi yabaye yambere wabo yo yatahukanye insinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Interstar umugwi wa Rukinzo nawo wanganije na Les Elephants igitsindo kimwe ku kindi umenyereza wa Rukinzo amenyesha ko yabuze amahirwe ariko akemanga ko umunyegori wa Les Elephants yabigize mu ruhara
niko bigenza neza no kuronka na time no gushimana kuko urabona ko imigwi iri ngomba kumanuka burya ibindi ikomeye cyane kandi baza ko ikoresha ingufu nyinshi kugira ngo yoheza fazare iri mu ibyo muri babibanza ni baza ko tuvuga ngo ni ingufu zabagabanitse ingufu zabagabanitse gatoya kuko ni baza ko batumye kwa cyane babandi nyene ariko murabona nk'uno munsi ko ibintu tuvuga ati twabuze chance kuko ikipe ya Dominion Desert Party ariko barusoka zime corner ni gol ariko tutarusoka zime naza ko ni wari umunsi wacu
umugwi wa Les Elephants hoho bamenyesha ko bari baje bashaka amanota 3 ariko umenyereza uwo mugwi arashima igihe no tarimwe baronse Muzindi nkino zabaye Aigle Noire yanganije na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi Musonga ati itsinda Bujumbura City ibitsindo 4 kuri 2 Burundi Sport Dynamique inganya na Vitaro gusa ku Burundi nayo Bumamuru ikaba yatsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2 kuri 1 urukino na Gogo gusiganwa n'amagare kuri uno wa gatandatu haratunganijwe amahiganwa muri commune ya Mwumba mu ntara ya Ngozi mu raruko rw'u Burundi Arno Patrick Ryumugabo arongo iryo shirahamwe amenyesha ko intumbero zari zibiri
intumbero y'ubwira turonke imitangara ishobora kugira gusiganwa makinga ya kuste donc protection de talent muri iyo ntumbero rero cyo guhiganwa by'imitangara ifise hagati y'imyaka 15 n'imyaka 17 batatu ba mbere mu bigeme na batatu ba mbere mu bahungu tuzatubajana muri centre dance nyuma y'umugwegura kugira bije ingene bagendesha amakuru de course amaze tubagarukana mu komini wabo tubaheke iyo bisanzwe ihiganwa mu kino rwa kose indi ntumbero yari yo kugira komine ya Mwumba ironke umugwi w'abantu bashobora gutegura amahiganwa yo ku makinga aricyo gituma mwabonye twatanze amasertifika ku bantu twigishije abakomiseri abamekanisiye n'abafanseri
abahiganywe n'abahungu 123 n'abige mu 8 Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Mugenzi wacu Desire Hatungimana akoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda na watubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarahagaritswe nyuma y'umunsi wa gatatu gusaba imikino mu itangazo ryasohotse mu ijoro ryo kwa gatanu icyumweru gishize rigashyirwaho umukono na minisitiri w'imikino Mimoza Munyangaju abakinnyi n'abatoza b'amakipe bategetswe gusubira iwabo mu rugo ariko bakabanza gupimwa virusi ya corona ikiguzi kigatangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa iki cyemezo cyo guhagarika shampiyona y'umupira w'amaguru ikiri mbisi cyafashwe nyuma y'uko ubugenzuzi bwagaragaje ko mu makipe anyuranye hari abakinnyi basurwa cyangwa bagasohoka aho basanzwe bacumbitse bikaba binyuranye n'amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona nyuma y'umunsi wa mbere w'ishampiyona ikipe ya Rayon Sports yagaragayemo abakinnyi banduye corona kugeza ubu ikaba ifite abakinnyi 12 barwaye icyo cyorezo tukiri mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru mu Rwanda hatangiye irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 17 iri rushanwa ryagombaga gutangira ejo bundi kwa gatandatu biba ngombwa ko umukino ufungura wimurirwa ku cyumweru mu rwego rwo kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda virusi ya corona icyo gihe kandi nibwo ikipe ya Sudani y'Epfo yakuye mu irushanwa nyuma y'uko bitahuwe ko abakinnyi nibayo bane babeshye imyaka bakaba barengeje 17 muri Sekafa irimo kubera kuri Stade Umuganda y'Urubavu mu mukino w'ikubitiro mu itsinda rya mbere ikipe ya Kenya yanganyije na Ethiopia ibitego 2-2 uyu munsi kwa mbere mu itsinda rya kabiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda irahura na Tanzania guhera saa 9 n'igice mu itsinda rya mbere harimo Kenya Uganda na Ethiopia itsinda rya kabiri rikaba rigizwe n'u Rwanda Djibouti na Tanzania tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umukinnyi Moise Mugisha amaze gusesa amasezerano yari afitanye n'ikipe ya Skol Adria Cycling Academy ariyo saka mu magambo ahinnye intandaro yo gusezera muri ikipe nkuko nyirubwite abisobanura mu ibaruwa yanditse mu mpera z'icyumweru gishize ngo nitotezwa akorerwa n'umutoza wayo Adrien Niyonshuti Moise Mugisha yemeza ko umutoza Niyonshuti yamukubise inshuro nyinshi ikibazo cye akigeza ku babishinzwe ariko ntibagira icyo bakora Moise Mugisha wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka akaba aherutse no gutwara isiganwa Grand Prix Chantal Biya yo muri Cameroon azwiho kudaca ku ruhande mu kugaragaza ibitagenda ahangaha yari arimo gusobanura uburyo abakinnyi bakunda kugira ikibazo cy'ibikoresho bikaba byatuma bahura n'ingorane mu masiganwa
hari nk'igihe umuntu agira ikibazo nko mu muhanda kigare ugasanga abuze igikoresho bamuhindurira urugero hamise nk'ejo bindi yakikishije hemwe y'igare rye kubera yuko nta yindi pese de nesanse y'igare rye ugasanga igare rye bizanya gukora shiye igihe kuko abaza bizasaba kuba baje gushaka iyo henga yiwe kandi byaga kubona ko bihari nko bahita bayimushyiriramo agakomeza kwiposition nziza y'igare rye abatiri
mu mukino w'intoki wa basketball ejo ndi kwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda abatowe hafi ya bose basanzwe muri iyi komite igiye kuyobora manda ya kane perezida w'ishyirahamwe Ferwaba yongeye kuba Desire Mugwiza ku mwanya wa vice perezida wa mbere hatorwa Pascal Mugwaneza Richard Nyirishema ni vice perezida wa kabiri watorewe kuba umubitsi ni Alice Muhongerwa Aime Munana ni umujyanama mu mategeko naho umujyanama mu bya tekinike yongeye kuba Claudette Habimana bakunze kwita Bucumu yari Claude Munyandinda i Kigali
Njuti bakunzi b'ijuru rya Amerika akaba ari no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire. Kuri mikro mwazindukanye na Joy Diana nini nahazwe Fasil Gebehu niwe yagiranije amajwi yacu. Twemwe ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubifuriza kwandanya muroranirwa mu byo murimo byose, tunabifuriza indwi nziza naho ubutaha. Radio Ijwi rya Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Munyifati datangaje ingingo y'ubutegetsi bw'igihugu ca Cuba yo kugira ibiganiro n'abakiri bato baherutse kugira imyerekano mu mahoro no mu mutekano, bariko basaba ubwigenge mu vyerekeye bushikiriza ivyiyumviro muri ico gihugu yamaze igihe gitoyi. Mu gihe kiri munsi y'amasaha 28 inyuma y'inama y'abaserukira abari mu myerekano n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imico wa Cuba, Fernando Rojas, intwaro ya Cuba yahisemo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba. Rojas yari yamirije abari mu myerekano agwiza n'ubusa impungenge zabo ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, yongera arahakana ibirego ko abapolisi batoteza abantu bigenga bafise ubuhinga butandukanye mu bintu ndangamico muri Cuba. Benshi mu bagira imyerekano n'abanywanyi b'ishyirahamwe San Isidro Movement, iryo shyirahamwe rihurikiyemo abanditsi, abantu bafise ubuhinga butandukanye mu bijyanye n'ibintu ndangamico, abaririmbyi n'abandi banyagihugu, bashabujwe n'inzitizi bashirwako n'intwaro, harimo amategeko asaba ko imirimo yose iberekeye yandikishwa muri leta. Mu bihe bya vuba cyane abanywanyi bishyirahamwe San Isidro Movement baragize imyerekano yo kwiyamiriza igihano cyakatiwe abanywanyi bakomeye b'iryo shyirahamwe badaciriwe urubanza, harimo umucurananzi Denis Solis Gonzalez yazize kuba yashikirije ibyiyumviro vyiwe mu mwidegembyo. Intwaro y'igihugu cya Cuba yaratoteje akatari gake Solis kubera yashikirije ibyiyumviro vyiwe mu kwiyamiriza ityozwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu, akaba yarahagaritswe ku itariki 9 y'ukwezi kw'11. Abategetsi b'igihugu cya Cuba bapfunze Solis mu kiringo c'iminsi 3 ku buryo adashobora kubonana n'abantu bavuye hanze y'ibohero yarimo. Hari imbere y'uko akatirwa gupfungwa amezi 8 ku caha kidasobanutse c'akagagazo. Abategetsi ba Cuba barahagaritse abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake barondeye amakuru yerekeye dosiye yiwe canke basabye ko arekugwa. Naho leta yishyuye muri ubwo buryo imyerekano yerekeye gupfungwa kwiwe n'uko batabwigenge bwo gushikiriza ivyumviro buri muri Cuba irabandanye. Ivyo bikaba bituma abapolisi bakora ibitero kandi bahagarika abantu kurushiriza. Amakungu yari yamirije ikandamizwa rikogwa ku banyacuba, harimo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarerekanye neza aho buhagaze. Mu itangazo ryanditse umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo, yatangaje ko Amerika yiyamiriza yivuye inyuma itotezwa rikogwa na Leta ya Cuba ku banyagihugu bariko bagira imyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ipfungwa rya Denis Solis Gonzalez aharanira agateka ka muntu. Amenyesha ko basaba ko leta y'icyo gihugu ifuta igihano kidaciye mu mategeko bamukatiye no kumurekura atabibanje gusabwa. Avuga ko bifatanije n'abanyacuba kandi ko bazobandanya kwiyamiriza ityozwa rigaragara rikorerwa abanyagihugu baba bariko bakoresha uburenganzira bwabo. Yasabye ibihugu bakorana bigendera kuri demokarasi mu makungu kubandanya kuremera umukuru w'igihugu cya Cuba, bakongera bakagaragaza ko kubahiriza agateka ka muntu ari ikintu cya mbere gisabwa kugira bashobore gukorana n'intwaro ya Castro.
Iyo ryari ijambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.